Manda Nyakumviriza, Ijwi rya Amerika. Amahoro njuti bakunzi muteza amatwiganiro vya radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatano muri kumena Joy Diane nahazwe ngiye kuwashikiza makuru twafitiye muri kano kanya. Isi yose iri kwirahimbaza umunsi wahariwe umupfasoni.
Nta gateka dufise twebwe abakenyezi tugiye gusenya turahura n'ingorane. Bamwe barakobagurwa bagafatwa ku nguvu abandi bakicwa.
Uyu numwe mu bapfasoni uno munsi usanze mu buhungiro aho bari bavuga ko batorohewe. Iyo ni zimwe mu nkuru tugaruka ko handi hato mu bihafi ya radio yanyu. Umunsi mukuru mwiza abapfasoni mwese namwe bigeme muteze amatwi Ijwi rya Amerika. Makuru tuyafitiye muri kano kanya za kwibanda kuri uyu munsi uri kurahimbazwa mu makungu. Mugenzi wacu James Jovin yagendeye amakamba atandukanye muri Tanzania, abarundi kazi bayahungiyemo bamugira ko ari umunsi ubasanze mu bibazo bitandukanye birimo n'ivy'umutekano.
Iyo tugiye gusenya kwa dusenya inyuma y'ikambi turafatwa ku ngupfu abenshi.
Hariho ingorane zimwe zimwe tugihura nk'abakobwa bamwe bamwe cyangwa abagore. Hari aho usanga bafashwe ku ngupfu, kandi mu gihe bafashwe ku ngupfu bakabakurikirana ababagiriye nabi bakabafunga. Inyuma y'ukwezi cyangwa amezi abiri ugaca usanga uwakoze iryo bara yibereye muhira ntacyo yinona. Hamagara ugaca usanga umukenyezi ariko arabaho umengo nta bwidegembya afise. Gacusanga rero mu mutima wiwe umengo n'uwo munsi mukuru ntiwarukwiye n'ukubaho kubera ibyo bibazo nyine umuntu ahura nabyo.
Dufise intono n'akabonge kuko turiko turawuhimbaza, ariko nta munezero mwinshi dufise. Abakenyezi ntituronka agahuzu twambara, ntituronka impuzu zidukwiriye. Ikigeretseko iyo tugiye inyuma y'inkambi turafatwa ku nguvu.
Uyu munsi mukuru turiko turahimbaza uyu munsi twebwe abakenyezi ibinduta ntuduhimbaye neza bipfanye n'ubukene bw'impuzu n'ubukene bw'imfungurwa bidakwiye. Ntibaduhindurira udufungurwa. Nta gateka dufise twebwe abakenyezi tugiye gusenya turahura n'ingorane ko bamwe barakobagurwa bagafatwa ku nguvu abandi bakicwa.
Hariho abantu badashobora kurya ubugari bw'ubugori, harimo abagwaye estoma baburiye baca bagwara. Vyasabwa yuko muduhindurira nk'utundi kazamura ducishirizamwo utundi nk'agasembe aho nk'agaceri n'utundi n'utundi. Muratuzi namwe imboga murabona ho arigihe muduha ubushaza. Abana barakunda kugwara mu nda baburiye, harimo n'abadashobora no kuburya. Agasabune iyo sabune muduha mu mezi abiri ziba zikwiye nk'umundwi zibiri, kuko nta muntu yakoresha isabune imwe ukwezi kose. Bise nk'umwana munagihe umwana agwara gucibwamo ugaca usanga ukoresheje ibintu byinshi, kandi nawe atamahera uronka. Turakenye cane rwose.
Icyo dusavye leta ya Tanzania na UN ubwa mbere yoduha imfungurwa zisha hamwe n'inkwi zo kuzicaniza mu ntumbero yo kwikingira irifatwa ryo ku nguvu ko ryogabanuka.
Ikindi twongera ko dusaba leta Tanzania na UN turabasaba twega abakenyezi ko moturosa impuzu natwe twambara zidukwiriye, nka kurya abagabo mubaha amapataro natwe mukaduha impuzu zidukwiriye kugira ngo aho tugiye hose tubonekane yuko turabakenyezi. Dufashwe mu mugongo na leta ya Tanzania na UN.
Aba bakenyezi bo makamba atandukanye muri Tanzania bayaze na mugenzi wacu James Jovin. Muri Congo naho mu misozi miremire ya Minembwe abapfasoni baho bo bahangayikishijwe n'ikibazo c'intambara gikomeje kubagira abapfakazi no kubahekura. Ibindi na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Ugeze muri santere ya Minembwe irimo impunzi z'abakongomani 45,000 zavuye mu bice bitandukanye by'itombwe Rugezi, Kabingo, Karongi, uhura n'urujya n'uruza rw'abagore bamwe bagurisha inkwi muri santere, abandi nabo badafite ubwoba uhura nabo berekeje mu isoko abasirikare bafunguye ahantu bita ku Munyi, bikoreye amasukari n'amasabune bagiye kugurisha kugira ngo babone ifu yo gucumbira abana. Na muri Mboderi aragaruka ku ngaruka izi ntambara zabateye muri aya magambo.
Ejo bundi twapfushije abagabo barindwi bari mu nka zabo barabica na zanka zabo barazishorera. Dufite ikibazo cy'intambara kitugize igihe, kandi turi kumwe na leta ariko ituzungurutse ntihaye dutabara. None ibyo bintu bituburiye uburyo biradutangaje. Turi ababyeyi twarize rimwe ababyeyi twikoreye amaboko karingi gahwera turi mu kuvuga ngo twahuye n'izindi ntambara zitahuye n'abandi.
Nyasingizwa Benine n'umuyobozi uhagarariye abagore mu Minembwe aganira n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone yavuze yuko izi ntambara zimaze umwaka wose muri aka karere k'imisozi miremire zagize ingaruka nini ku bagore abereye umuyobozi.
Dufite hafi umubare w'abagore bamaze gupfusha abagabo nka 30. Dufite abagore bapfushije abana b'imisore batarashaka nabo bagera kabo. Dufite abagore nka kesi batse na kugeye babaye ziyo. Abagore babafata bagiye gushaka icyo baha abana kubera ko nta bushobozi baba bafite nimba bagiye mu mirima bamwe bakabafata iyo uzi ko bamwe bari babajanye amateka hari abagore bamwe bari bafashwe amatekwa. Na bamayimayi abandi n'ibindi mitwe yitwaje intwaro urumva izo zose n'ingaruka tuba dufite mu gihugu nk'abagore.
Aba bagore batuye mu karere k'imisozi miremire bari basanzwe bahinga ndetse bagakamisha amata y'inka abagabo babo boroye bahamya yuko inzara batewe n'izi ntambara zatumye bamwe mu babyeyi babura amashereka yo konsa abana. Resa na Mahoro ni umugore w'umukaringi wahungiye mu bidego.
Gize umwaka wose mu ntambara twavuye mu mazo twatewe bamwe bati ibintu tunyagwa ibintu duti mirima none kuri ubu ngo batugeza abana ko barabyara abana bakabura ubuzima bwo kubarera tibafite amashereka kuko badafite ico barya umuntu azabana ico yonsoho umwana kuko ico wari ariko ntidufite ico turya nabo bana bavutse ntibafite ico banwa nico biyorosa ntaco bafite habe naho kuba amazu yarahiye ntaho turi ivyo byose biratugoye nta kintu na kimwe dufite turagowe cyane cyane nk'ababyeyi ho cyane ibintu byaranyazwe imirima yarashize no kugeza kuri none uyu mwaka wa kabiri dutangiye turi mu ntambara tiduhaya duhinga turi muri ubwo buzima bubi bw'intambara ntacho twadukora habe nakimwe.
Umuyobozi wa komine ya Minembwe Gadi Mukiza Nzabinesha avuga yuko iki kibazo cy'izi ntambara ziri mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe bagerageje kuzisobanura inzego zitandukanye zishinzwe umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko ntiyagira igikorwa kugira ngo izi ntambara zihagarikwe.
Uwo tutarabona ni umukuru w'igihugu ariko nawe twabonye directeur de cabinet wiwe abaministre benshi abakuru b'ingabo chef d'état major yageze ahangaha n'abandi benshi n'aba ingabo z'amahanga n'abandi ku bibazo by'umutekano tibirakemuka n'ubu kiracyari ikibazo.
Mwumenya yuko mugiye kuri kino cy'umweru hizijwe umunsi mukuru w'umugore abagore bo mu Minembwe bahisemo kuzawizihiza ejo kuwa mbere bibuka babo biciwe mu ntambara n'abafashwe ku ngufu ndetse n'ababuze abagabo n'abana mu ntambara zimaze umwaka wose. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Minembwe mu ntara ya Kivuye.
Vedaste Ngabo urakenuye tukiri ku vyino munsi wahari wapfasoni n'abigeme hari bamwe usanze baratanguye kwiteza imbere no gushigikirana hagati yabo muri bo harimo umunyarwandakazi yitwa Umuziranenge Blondine w'imyaka 30. Blondine akora makotex ashobora gukoreshwa imyaka 3. Mu kiganiro na mugenzi wacu Assumpta Kabuye yamugendeye ahakorera yamusigure ko uwo mugambi awiyumviriye inyuma yo kubona abana bakobwa batamashure kubera kutagira za cotex bakoresha iyo bari mu gihe imihango yabo.
Iki kibazo cyo kugorwa no kubona ibikoresho by'isuku abakobwa n'abagore bakoresha mu gihe cy'imihango niyo cyatumye umwari Brandine Umuziranenge atangiza umushinga wo gufasha abana b'abakobwa basibaga ishuri mu gihe bagiye mu mihango babitewe hanini no kubura ibikoresho by'isuku bizwi nka cotex mu ndimi z'amahanga. Umuziranenge namusuye aho akorera mu karere ka Kicukiro atangariza Radijwi rya Amerika ko yatangije uyu mushinga nyuma yuko nawe yahuye n'iki kibazo akifuza ko nta wundi mwana w'umukobwa wazahura nacyo.
Byari byarambaye ntabwo twakuze abantu baganira ku mihango ngo babihe ako gaciro gashobora gutuma nabikira umubyeyi ati nshaka iki yumva ari ikintu cyihutirwa kugeza aho ushobora kubwira umubyeyi ati nshaka cotex akazakubwira nka nyuma y'icyumweru ati noneho ngahakira amafaranga as if imihango itegereza icyo gihe cy'umweru kikarangira. Nibyo nari nabayemo kubana n'abantu badashobora kwibuka byihuse niba ukeneye cotex kuyikenera uwo munsi isabye cyangwa ejo yaho kurusha uko wakaka ikaramu bakazayiguha ikindi gihe bumva byabajemo. Sede yanjye ni uko wenda umuntu atabihaye agaciro cyangwa atumvisha ububabare ngendi kugira ariko hari abafite side noneho n'amafaranga ntayo.
Ahereye kuri izi ngero zinyuranye zamubayeho cyangwa yumvise kuri bagenzi be, Umuziranenge yahisemo gukora umushinga uzafasha abakobwa kubona cotex kandi zizaramba. Mu gapaki kamwe gakorwa n'uyu mwari habamo cotex 5 zishobora gukoreshwa mu gihe cy'imyaka 3.
Imwe ishobora kumara amasaha 6 kugera ku 8. Arayambaye imwe mu gitondo ageze mu masaha 6 arahinduye afashe iyindi. sibaye byiti iyo atashya abasha kuzimesa akambara iyindi ni ya gatatu nijoro noneho mu gitondo zazindi ziba zabashije kuma akaba yakoresha izizindi ebyiri zisigaye ku buryo muri sikre twizera ko izi zishobora kumufasha agakomeza akazikoresha mpaka noneho ku bijyanye no kuyimesa nabwo tukamwibutsa ni ugukoresha amazi akonje nta kindi ashyizemo agakoresha isabune isanzwe atari izi zirimo impumuro ubundi mu kwanika akanika ku zuba risanzwe ntigere na rimwe akoresha ipasi kuko ipasi uyikoresheje aha hatakaza bwa bushobozi bwo gufata hari hafite ubundi tukanamwibutsa ko agomba kujya azibika ahantu hatari icyunzwe
ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu bwiswe shi 28 bwerekanye ko mu Rwanda nibura abagore n'abakobwa 18 ku ijana basiba imirimo n'amashuri kubera kubura kotegisi ibyo bigatera igihombo cy'amadolari 215 kuri buri mugore ku mwaka raporo y'umuryango w'abibumbye yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2014 igaragaza ko nibura umukobwa umwe mu icumi bo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara yasibye ishuri kubera imihango mu bihugu bikennye 30% by'abakobwa basiba ishuri kubera kubura impapuro z'isuku bari mu mihango bagatakaza 25% by'amasomo yabo abandi bagahitamo kuva mu ishuri ibivugwa muri ubu bushakashatsi ni nabyo abana b'abakobwa babiri baganiriye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko byababayeho ndetse no kuri bagenzi babo batari bake
hashize nk'imyaka 3 byarambayeho nange nigiye gusubira ishuri cy'umweru cyose kubera ko tegisi
ababyeyi babasaba se bakakubwira iki
na ababyeyi nari mfite
abakuriraga
abanderaga narebabwiraga nyine nibabyiteho bakambwira ati cyo si ikibazo hari bitambaro sinari nzi kubikoresha byarangoraga cyane nyirirwaga mu rugo gwenda nanagikoresha kubera kutakimenya ngati ninyigendana gishobora guhubuka kikagwa nka seba kuruta uko nakwisibira ishuri
ngiye ntago nigize nsaho wenda ababyeyi banjye kotegise ngo bazinyime ariko hari bashuti banjye nzi twiganaga baziburaga rimwe bakanasiba n'ishuri wabo mubaza ati se kuki utaje ku ishuri ati nabuze igikoresho cy'isuku ati mbibwira iwacu nkabona niba byitayeho kuko hari n'igihe abanyeshuri bamuri gukina wenda nk'agapira mukinaga gishobora kuba cyanatakara kikagwa hasi ku mugani ugaseba ubwo rero barafa aho kugira ngo bajye gusebera ku kigo bavuga ati aho kugira ngo nzaze nkine n'abanyeshuri kigwe nsebe nzigumira mu rugo ntawe uzamenya ibyambayeho
intego akaba ari uko mu myaka 3 nta mukobwa uzongera gusiba ishuri kuko yabuze icyo gikoresho cy'isuku
intego ari uko ati byimbize mu myaka 3 ntagire undi mwana usiba ishuri avuga ati nari nabuze ibikoresho by'isuku umuryango nyarwanda washe kumva ko imihango ari ikintu kiri natire nk'uko umuntu arwara ibicurane ukanamuha pole yababara ukabasha kumwumva urumva byibuze bibanze babinormalize muri rusange ariko intumbero yacu nk'uko nyine natangiye n'ubundi kubera babanje 18 ku ijana urumva n'abantu bashobora kuyingayinga miliyoni 2 ubwabo babasha gusiba yaba ishuri n'akazi nabo bamama nyine bazamo niyo ntumbero yacu mu myaka 3
uyu mwari w'imyaka 30 amaze kubona ibihembo bibiri kubera uyu mushinga we byamuhaye agera ku 30 by'amadolari ni ukuvuga ko bakaba miliyoni 30 umuziranenge avuga ko byamufashije mu gushaka abakozi kubona aho bakorera no gutumiza ibyo gukoramo kotegisi byinshi dore ko byose bituruka mu Bushinwa Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Asumta Kaboyi urakenuye turacibanda kuno munsi mpuzamakungu hariwe abapfasoni n'abigeme nanje mu kiganiro muri isanga nakoze mu kanya navuganye n'abapfasoni batandukanye bari mu makambi ndetse n'abadi mu bihugu byabo bitandukanye bagaruka kukungene bariko barahimbaza uno munsi wabo
Nyakunze tuhimbaza kuri isanga ubukene buturembeje tutaronka ukuntu tugirane twitegurira ariko hariho nk'aho duherereye hariho nk'ishyirahamwe rya IRC rikoresha uwo munsi mukuru w'agateka k'umukenyezi rero natwe kubera izuba ejo tuzogenda kuhimbaza turi benshi nyine akama twarakitabye baradutumiye
none murumva ko muzohimbaza mwebwe jo no muri rusenda abo twavuganye bambariye yuko nabo bazohimbaza ku munsi wa kabiri none uyo munsi mu miryango ho hubasanze gutega emede
nta kwiteza imbere nta kuntu ngiye twakwiteza imbere kubera usanga tuzigenhe turindira nk'udufashanyo turanyere mu mihano yacu ejo akamuga izayo gutanga urugeze natwe tugeze tugenda tuzifatanye n'abandi bakenyezi ndetse n'abagabo baje badufate mu mugongo.
Umaze igihe kingana gute muri iyo kambi ya Mutenderi Gaeme?
Maze y'imyaka ine.
Hanyuma uno mwaka rero mu mwaka uza nkano mango kifuza yuko uno munsi wo gusanga umeze gute mu buzima bwawe bwite nk'umupfasoni, umeze gute mu muryango wawe?
Nuko oda namaze nko kwisikirana kuronka ukuntu nifasha nka mu bandi imbere nk'abandi tugahimbariza hamwe n'abandi bakenyezi nanjye mberewe nkawe.
Hama none Gaeme, aho onye mu ikambi ibikorwa bitandukanye vy'abafasoni mukora mwirondeza mutuntu ni nk'ivya
ntanaka nta gakorwa na gatoyi ntariho twokora kubera turindira dupfokeye ibyo kurya ubufu busaza hama isoko irugaye nta kuntu ntidusohoka inyuma y'inkambi nta kuntu nyene turonka ukuntu twifashe.
Harigeze kuba havugwa ikibazo c'abapfasoni iyo mugiye kurondera inkwi hanze y'ikambi babagirira nabi bakafata bamwe n'abandi ku nguvu, ico kibazo kiracahari?
Kiracyari no
hanyuma abajeje umutekano bababwira iki?
Abajeje umutekano bariho baragerageza buke buke, ariko icyo kibazo cyaranse kuvaho.
Nuko rero yemera akoze kuri kano kanyu duhaye kugira ngo dushobore kuyagutubwira ubuzima ubayemo ngaho mu ikambi ya Mutenderi.
Murakoze.
Turase na Jeannette ku yindi murongo wa telefone. Jeannette ikadze. Uherereye ga Jeannette?
Ndi mu nkambi y'impunzi mahama.
Umunsi mukuru mwiza Jeannette, hama ugusanze gute no munsi?
Ego murakoze cyane. Umunsi mukuru uyu munsi tubona neza. Ego twakomeza kuwuhimbaza, uretse ko tuko turawuhimbaza tutari mu gihugu iwacu. Ariko turagerageza uko dushoboye tukifatafata nyene nk'uko twamye abarundi kazi twifatafata. Tukagerageza guhurira hamwe n'abandi bakenyezi bacu. Hanyuma tukaza gusenga Imana, tugashimira Imana kubwo uyu munsi mukuru wacu. N'ubu urabyumva ko twari mu rusengero dusima Imana. Turagerageza nyine tukawuhimbaza muri duke tuba dufise, tugahurira hamwe tugasangirira hamwe hanyuma tukanezeza. Nuko twakiye kuwuhimbaza.
Nuko mwawuhimbaje. Hamagajane aho onye mahama ingorane zihariye ku bapfasoni bahahungiye ni nk'izahe?
Ingorane zihariye ku bapfasoni bahahungiye zirahari. Bizanye n'uko turi mu gihugu cy'ubuhungiro, twahunze tudandaza, bafite badandaza. Nyine ingorane ntizo zibura, kuko murazi ko umupfasoni akenera utuntu twinshi haba mu mibereho. Umuntu ngore akenera cyane tumufasha mu buzima. Nicyo bituma rero mu buhungiro tuzagerageza nyine tukifatafata, ariko ntibiba byoroshye.
Hari akantu wari uvuze mu kanya Jeannette, uvuga ngo ni umunsi basanze mu buhungiro. Uno mwaka w'2020 ni umwaka twavuga yuko udasanzwe ku Burundi burindiriye amatora. Amatora abaye mu gihe habaye impari nyinshi zaje zitegwa n'ikiringo kidahurizwa ko na bose cya perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Mwebwe nk'abapfasoni bahunze, mwiteze iki kuri ayo matora yo mu Burundi?
Kuri twebwe twahunze turiteze ko hoba impinduka mu gihugu, hanyuma tugashobora gutahuka mu gihugu cyacu. Nicyo turiririje n'umurango, turiko turasenga Imana kugira ngo abo banyepolitike bumvikane barabe ingene byogenda, hanyuma amatora agende neza, amahoro agaruke mu gihugu, natwe abavyeyi tugaruke mu gihugu iwacu, turonka aho turererera ibibondo. Nitwo batwaravyaye, hanyuma ngo abana bacu bakuriye mu gahinga hanze y'igihugu cy'iwacu, ntacyo tuba dufise tubaraze, nta naho tuba dufise tubasize, ariko amahoro abonetse tugataha, byo tunezera cyane. Ego cyangwa nyine ni ukuri muri make turifuza nyine ko haboneka amahoro, hanyuma umuntu wese akidegenza mu gihugu iwabo.
Izo mpinduka nk'uwo kubwira ngo zishire mu migabane nk'itatu ABC, wovuga ngo zoba nkiza?
Impinduka ya mbere ni impinduka mu byerekeye bya politike. abanye politike nyene bakumvikana hanyuma bakamenya ingene bayobora abanyagihugu babo Imana yabahaye kurongora. Ikigira kabiri cyifuza nuko igihugu cyacu ubukene bukirangwamo bwohera n'ukuri kikaba igihugu kirimo ibyo kurya n'ibyo kugaburira abandi. Je nakuze mboni iwacu hari indya nyinshi ariko ubu hari inzara, hari ubukene, ibyo bigahera tukabwira igihugu cyiza giteba amata nk'ubuki nk'uko basokuru bakitiraze. Ikigira gatatu ni uko bene Burundi nabo twofatana mu nda tukarengera amoko, tukarengera imiryango, tukarengera imigambwe cyangwa tukarengera intara, hanyuma tukubaka igihugu cyacu Imana yaduhaye twese dushyize hamwe. Numva ibintu bitatu navuga byari
yego, kandi ngira ngo reka tukwifurize kuko byifuza ariko byogenda.
Yego, murakoze cyane.
Yego, none Gajane, hari abandi bafasoni muri kumwe ngaho kugira ngo nabo twumve ingene ico bagona.
Abafasoni twari kumwe ariko ubu ntibari hafi, bari mu rusengero. Je nagiye kure kubera umuziki, kuko umuziki sinabumva. Ntibanyegereye gato.
Oya, ntacu. Hama ayo masengesho yanyu musengera hamwe idini idimwe rimwe rifise abaryo barizamo canke musengera muri rusange?
Oya, hageze nk'uyu munsi turagira ibikorane by'abagore tugahuza n'amasengero avuye hirya no hino mu nkambi. Twese tukajya hamwe tugasenga Imana, tugashimira Imana nk'abagore nyine b'abarundikazi twahunze dusenga, tukajya hamwe tugasenga tugashimira Imana. Tumajije imyaka 5 mu buhungiro, hanyuma n'ukuri ibintu bikagenda neza. Nakubwiye ko na duke tuba dushyize tudushyira hamwe, hanyuma tukadusangira.
Yego, ico gikorane cuno munsi catangwa ino munsi kizomara umunsi umwe.
Twagitanguye kuva kuwa gatanu tugisozereye uyu munsi.
Hama ibikorane nk'ivyo ubundi hari igihe usanga bifise intumbero, mwebwe intumbero yanyu ni ya?
Intumbero yacu ni inyene yari nko iyo kwifatanya n'abagore b'abarundikazi kugira tunezerwe, twifurizanye umunsi mukuru mwiza mpuzamakungu w'abakenyezi.
Urakoze cane gose, ndakwifuriza umunsi mukuru mwiza Jeannette. Niwasubira impande yabo bakenyezi bose ari kumwe ati ijwi rya Amerika rirabazirikana cane.
Yego, murakoze cane.
Urakoze umunsi mukuru mwiza. Turafise Parfaite ku murongo wa telefone. Parfaite, ikaze. Nayo mvuze ngo umwaka mwiza. Umunsi mukuru mwiza w'abapasoni. Parfaite,
murakoze namwe.
Uherereye he?
Ndi murumonge mu Burundi.
Murumonge mu Burundi, wawuhimbaje gute none?
Tege turawuhimbaje ejo kubera wahuriranye n'umunsi w'Imana.
Hanyuma n'umunsi wasanze gute abapfasoni murumonge? Ndazi ngaho murumonge abapfasoni baho barakerebutse, bari mu bikorwa bitandukanye vyo kudandaza, vyo kugira iki. Uwasanze bimeze gute?
Abakenyezi turatekanye, n'uwese abeshejweho no gukora.
Yego,
kuko nicyo kiranga umukenyezi, kuko umukenyezi ariwe yubaka urugo. Ibikorwa nivyo turanga. Udusanze rero twifuka ivi turiko turakora kugira ngo twiteze imbere.
Hanyuma rero amateka yanyu nayo muri rusange?
Amateka nahatagira ngo de bimeze neza, kuko umukenyezi igihe atekaniwe mu rugo rwiwe agashobora gutunga umuryango, agashobora kuba yivuza, agashobora kuba akiri ubwenge cyane cyane. Kuko guca ubwenge bituma umuntu atera imbere. Nusha mvuga yuko umukenyezi amateka aba ameze neza, kuko ubuzima nakatihabwa. Umukenyezi rero mu gihe ashobora kuvurwa, ashobora gutunga umuryango neza, ibyo bigatuma umuntu yavuga ati turatekanye.
Hari abakomeje kubivuga no muri kino kiganiro babigarutse ko bavuga ngo abapfasoni mu Burundi ngo muhabwe imyanya ikomeye, vya bice 30 birenze na kure babirenze ko. Wewe wicura kivuga kwiki? Imyanya mufise mu buyobozi irakwiye kongerezwa canke
ntishobora gukwira? Ntirakwira, ahubwo nibaza yuko muri iki gihe twimirije amatora bizokwira. Kuko ngira ngo birategekane, ngira ngo no mu bwiza shingiro twatoye mu minsi ishize dutegerezwa kujamo mu bafata ingingo, kuko ingingo nyinshi ziba zitwerekeye kuko no mu bice byinshi by'abantu bari mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane abakenyezi nibo benshi mu gihe rero dufise ibice bike kandi ariko bye turi benshi urumva no kuvuga ko bashaka dufatira ingingo natwe dufatira ingingo dutwerekeye tutarimo usanga kenshi hari ibibazo biturengeye
hanyuma ga parfait baravuga ngo bavuze ku muntu ya telefone ari mu Rwanda aho yavuze ngo barashima hiterambere rigeze ku mufasoni ati mugabo hagati mu gihugu iyo terambere ntiriraha umfasoni ntaramenya amateka yewe ntaragira iki tugize imana wewe duhamagaye nawe uri hagati mu gihugu cy'u Burundi ho vyifashe gutuma umfasoni wa ruguru anganya gutera imbere n'uwo mu gisagara bavyumva co kimwe naho rumonga ari gisagara haracari hagati mu gihugu
mu bisanzwe mu gutera imbere k'umukenyezi iterambere ry'umukenyezi rimuvako kandi rikongarika mugarukako ni ukuvuga rero ngo umukenyezi niwe nyene yiteza imbere umudu w'amashira hamwe kuja hamwe n'abandi gukorana n'abandi no hagati mu gihugu byarahashitse mu gihe rero abantu bakorera hamwe nta kibuza ko batera imbere urumva ubwiye mu bandi uratera imbere mu gisagara batera imbere kwabo mugano mu gihugu hagati n'abatera imbere kwabo kubera yuko baba bakora mu mashira hamwe baterana ubupfu
yego aho mu rumonge n'ahandi hatandukanye hagwiriye ibikorwa by'ubucuruzi hakunze kuvuga ikibazo cyo guharika caza kibangamira n'abapfasoni baharikwa kiracahavugwa ga parfait
kihavugwa cyane cyane gose kuko akenshi nkaho duherereye usanga hari abantu bari mu idini ya Islam rero nk'abo bantu usanga umenga barabire kuriwe ariko no handi mu giho mu bandi batari muri dini barabikora cyane kubera yuko abenshi bitwaza uko kwegera abo bene wabo babana usanga imigenzo isa n'uko kuvuga yuko hoba nkungahaye n'imigenzo menga n'imigenzo ariko hari ukuntu bari babitujije bavuga yuko umuntu wese yandikanwa n'umuntu umwe muri eta civile
nibaza ko zo guharika canke kugira iki ndibuka hari abafasoni bigeze ko bakora imirimo yo kuroba ngaho mu rumonge bikaviramwo ingorane mu miryango yabo bavuga ngo uko kuja kuroba bituma baja mu bindi mu zindi ngeso mbi abashinga ntahe bagasaba yuko abafasoni batosubira kuroba ico kibazo kigeze he
Mwisangwe ni kwa rukuru bari abantu bitwa abapishi bo abantu bari bafite akazi impande y'ikiyaga cya Tanganyika bakajya kurondera ibyo abarozi bafungura mucyo gihe rero abarozi kenshi kubera yuko baba basize imiryango ruguru bacha basanga kubera begeranye cyane nabo bakenyezi bakorera aho kutanganyika ugasanga bagiye mu bidi nk'ubuhumbu n'ibiki no guharika bitaca bijyamo ariko nyakubabura amatayi arabitujije ara ubuye nta mufasoni akiri kutanganyika ubuye hateka abahungu cyangwa abagabo nibo bakora ku mpande y'ikiyaga Tanganyika abakenyezi bajya kudandaza gusa barangura imboga bongera bazidandaza
nta kumigwa none rihava abamwe mu gihe abari batungishijwe nako kazi kuko gashobora gutungisha abantu
ego mugabo udatungishijwe naka utungishwa nakandi kandi mu gihe ari ibintu bihungabanya umutekano kuko nk'ibirova bihungabanya umutekano kuko bihungabanya agateka k'umukenyezi wundi aba yasigaye rugo no kuvuga yuko ukigize kimwe hariho n'ikindi gitinda kigatora inzira
nuko rero nchote bakunzi bacu kino kiganiro cyose mushobora gucumva kumubwiye kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com mujahanditse muri isanga ni kiganiro twagiranye n'abatandukanye bagaruka kuri no munsi muzamakungu wahariwe abapfasoni nino ngahari ndi no mu kinyarwanda tukabisozera twongera kwifuriza umunsi mukuru mwiza abapfasoni nabigeme aho muherereye hose no munsi ni gwanyu muhimbaze neza koze facile gebehu na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma je mumva kuri micro na Lidiane ni nahazwe tubasigiye kano karirimbo umukenyezi
sindaruka Na na ba ba yeah.